mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isanira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Naye nazindutse guca agafaranga ndabukono simira abana nca nsanga abo twari kumwe bamaze kubakira abandi babirukanye kubera atagira byangombwa.
Twatite duhunga iri abo badukubita mwije tutazi ico tubyira hasaba yuko bodufasha turi mpunzi.
Aba ni bamwe mu mpunzi zishasha zimaze iminsi zihungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba kuronswa ubuhungiro naho bakikumusaya. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu bihafi ya maradio yanyu. Ariko imbere kuja kuyo nkuru n'izindi ndabafitiye ntarinze ndavuga mbanze ndababwire muri make ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kuno wa Mungu yabisikanije mu kibanza cy'umukuru w'umuryango umwe bwa Afrika na mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi. Abdel Fattah el-Sisi avuga ko azoshimikira ku kibazo cy'umutekano muke bihanze ibihugu biri muri uyo muryango. Iyo nama y'imisi ibiri y'abakuru b'ibihugu yiko ibera Addis Abeba yabisikanijemo ubutegetsi bw'uwo muryango izo kwibanda no ku bindi bibazo bitandukanye bihanze umuryango umwe bwa Afrika. Abakuru b'ibihugu bagera kuri 55 nibo bitabiriye iyo nama. Abahinga bakurikiranira hafi by'umuryango umwe bwa Afrika babona ko ku burongozi bwa Misiri ibibazo by'ubutunzi hamwe no kunagura ibijanye n'intwaro byari byaratangujwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu Misiri ishobora kutavyibanda ko cyane. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi ategekanya kwitaho cyane ibazo by'umutekano kubungabunga amahoro hamwe no gusanura ibyasambuwe n'intambara ku mugabane wa Afrika. Leta Amerika ishobora kongera guhagarika ibikorwa ubugira kandi mu gihe kiringo cyatanzwe na Perezida Donald Trump ngo bashinga amateka bose bazori bamuhaye amafaranga yo kubaka uruhome giherana no ku munsi wa gatanu w'inondwi. Ibikorwa vya leta vyahagaritswe iminsi 35 mu kwezi guheze kuri yo mvo nyene. Amafaranga yo kubaka uruhome ku rubere rwo mu bumanuko Amerika ihana na Mexico kiracahagarigwa ko hagati y'abashinga amateka aho Perezida Donald Trump asaba miliyoni zitanu imiliyaridi zitanu muri antunga n'imiliyoni amajana indwi mu madolari. Kandi abatavuga rumwe na we bo mu mugambwe wa Demokrate bo bavuga ko biteguye kwemeza amafaranga ariko ari munsi cyane yasabwa na Trump. Abashinga amateka batari bake bavuze mu ndwi heze ko bagiye hafi yo gushika kumwumvikano naho hagisigaye kumenya icyo Trump ashobora kuzokwemera. Perezida Trump ategekanya kugira urugendo ku rubere rwo mu gisagara cha El Paso muri leta ya Texas mu myiyamamazo uno munsi kuwa mbere ku mugoroba. Urugendo rwo kwamamaza ivyo asaba vyo kubaka uruhome ruzohagarika bimukira binjira mu buryo butemewe n'amategeko ku butaka bwa Amerika. Ivyuko biruzoruhagarikwa bivugwa na Trump. Korea y'Epfo na Leta Zunze za Amerika barasinya amasezerano y'ibanze ejo kwa Mungu yongereza amafaranga Seoul izoriha kubwa abasirikare ba Amerika bari muri Korea y'Epfo. Korea y'Epfo izoriha imiliyoni z'amadolari zishika 890 muri ayo masezerano, izishika miliyoni 60 nayo yongere kuyatangwa ku mwaka uheze. Ayo masezerano abwirizwa kuzobanza kwemezwa n'amashinga amateka ya Korea y'Epfo bitekanijwe kuzoba muri uku kwezi kwa mbere kwa kabiri nkuko bishikirizwa n'iturukanizo ry'amakuru ya Korea y'Epfo. Leta Zunze za Amerika zamye zifasha Korea y'Epfo kuva mu ntambara yo mu 1950 gushika muri 1953. Kuva gifata ubutegetsi Perezida Trump yamye yidoga ko uburyo bw'amafaranga bukoreshwa mu kugumiza abasirikare ba Amerika muri iryo zinga ari bwinshi cyane. Ayo masezerano aza imbere y'inama itegekanijwe hagati ya Trump n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un izobera muri Vietnam muri kuno kwezi kwa kabiri. Radiju ya Amerika isamia na Washington DC. Mokirundi no mukinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Mu bitaro bitandukanye biri Nairobi muri Kenya muratwumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabaheye ikaze, ingaruka mbi zatanguye kwibonekeza mu gihugu cya Kenya nyuma y'indwi y'abaforoma n'abaforomakazi bo mu ntara 14 kuri 47 zigize ico gihugu bari muri yegeregere, abagwayi baba bashaka kwivuza bisanzwe, abari mu bitaro canke abari bahawe umuhango kubagwa mu bitaro n'amavuriro ya leta, ubu nta numwe ariko aratunganirizwa. Mugenzi wacu ku mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi Erojurika neza yazindukiye ku bitaro bitandukanye kuturabira uko vyifashe.
Alex Otaro asilakana na kiwe kakangungu kumacheri. Yaraje ukabuza kurimwe mu bitaro vya leta binini cyane ku mugwa mukuru Nairobi vyitwa Mbagathi. Ariko turi inyuma takiriwe kubera abaforoma n'abaforomakazi bamaze ndwi yose muri yegere.
Nimeleta mtoto wangu
mfanyi. Nazanye umwana wandi uyu munsi kugira avurwe n'abaganga. Ariko bambwiye ko atana kimwe bari mu mukorere kuko atakintu na kimwe gikorwa atabaforomakazi. Nta kundi turi bugire kuko ntitwishoboye. Dusubiye muhira gushika iyo yegere iheze. Eka n'umu mfasoni yaraje kugirisha ibipimo bya nyuma by'imbanyi yiwe niko kuko yabuzisha afata n'ica reka.
Kama mimi nilikuwa nakuja kliniki yangu ya
nibona nkanje nanye nje kugirisha ibipimo bya nyuma kuko nzibaruka muri uku kwezi. Aha narengewe kuko ibindi bipimo byose nabikoreye hano kandi bituma mpangayika kuko n'umwana wanje wa mbere sinzi ico ndi bukorepe, sinzi kizoba n'ukuri. Ndiyumvira nje ku bitaro bya Kenyatta canke naho ntangure bushasha mu bigenga. Nuwo mukenyezi wundi byamubaye ko ntavyo yari yiteze.
Nimekuja hapa like 30 minutes ago. Nimeka hapo without
any. Naje ngaha haheza nk'iminota 30 ndahicara ataga kacira mu baforoma. Ntitwanabwiwe ko atakiriko kirakorwa. Inyuma y'iminota 15 niho twabwirwa ko atabikorwa byo kuvura biriko biraba. Ubu rero ntegerezwa gusubira imuhira.
So I had to go back to the house.
Kamwe mu bagwayi nk'uwo mutama bo basa n'abarengewe. Niba futwe mu kazi amahera n'umushaha ni iki gifise agaciro hagati y'amafaranga n'amagara y'umuntu? Umuntu ashirwa imbere amahera mu nyuma kuko umuntu niwe yarondera. Umushinganganji w'abakozi n'akazi muri Kenya ukuri yatani washira imbere ibiganiro kugira ngo yiyegeregere ihagarare.
The parties will be asked to nominate equal number of
impande zose zizosabwa gutora ibitigiri bingana abantu batanu batanu canke barenga baziserukira nahabo kuganira n'ukumvikana no gutahura ko amategeko asaba urwandiko rw'ibisabwa n'ivyiyemejwe. Ubu rero ku ruhande rw'abaforoma n'abaforomakazi mu runani rwabo nirwo ruzotubwira ingorane.
What are the issues?
Ariko Seth Panyako umukuru nani rw'abaforoma n'abaforomakazi muri Kenya sigura kwiyegeregera izokomeza gushika baronkejwe ibyo basaba.
Mukomo upo, hakuna kurudi nyuma, na wakitaka mazungumzo
yegeregere iriho nta gusubira inyuma. Niba bakeneye ibiganiro umushinganganji w'akazi naje mu ntari mwimwe baganire n'abanywanyi natanze ububasha. Aha Nairobi ibiganiro byo habera ni bihuza ubushinganganji bw'amagara y'abantu n'igisata cya leta nkuru. Aba baforoma n'abaforomakazi bashigikiwe kandi na bamwe mu bashinga amateka nka Johnson Sakaja.
Ukiangalia kwa kaunti mbalimbali budget ya ofisi ya governor ya
entertainment uraze mu ntara zimwe amahera y'ukwinezereza y'abakuru bazo arenga muri yaridi. Harabandi bagura amamiliyoni arenga 9 amazu y'ukubamwo. Ariko kugira ngo umuforoma asubire ku kazi ngo umunyagihugu asanzwe avurwe bisaba miliyoni 200 gusa. Abakuru b'intara bakaba intambamyi mbega hageze inyungu zabo ko batabaye intambamyi. Usanga amafaranga yo kunywa icyayi gusa ku mukuru w'intara ari 300,000 by'amashiringi. Ibyo ntibibereye na gato. kuva ku munsi wa mbere w'indwi heze iyo yagerageri yari kibera mu ntara 11 kuri 47 zigize Kenya muri indwi dutanguye naho abaforoma n'abaforoma kazi bo mu ntara zindi zitanu batangaje ko nabo nyene bagiye gushira hasa amataburiya kugira ngo bifatanye na bagenzi babo muri uku kwezi biboneka ku rwego rw'abaforoma n'abaforoma kazi muri Kenya rwazikenyeye kugira ngo rugondoze leta kubaronsa ibyo bemeranije mu mwaka w'2017 nabyo nibirarane byo kumishahara yabo amafaranga y'inshumbusho kubahura n'amasanganya mu kazi hamwe no kuduzwa amapete mu kazi kugenekerezo rya 18 ku kwezi nyene abakorera mu ntara za Nakuru Siaya Muranga na Busia nabo nyene bamaze kugabisha ko batazosubira guhonyoza ikirenge mu mavuriro n'ibitaro gushika batunganirijwe muri rusangi ntara 25 kuri 47 zigize Kenya nizabaforoma n'abaforoma kazi bamaze kumenyesha ko muri uku kwezi bazogira yegere kugira ngo basubwereze abakuru bazo na leta ya Kenya kubarenganura iruhande yabo kandi hari n'abakorera mu biro by'umushikiranganje w'amagara y'abantu bavuze ko bazohagarika akazi co kimwe nabo ku bitaro vya Mazari bivura abagendana ubumuga bw'ingwara zo mu mutwe kuva mu mwaka w'2017 habaye amasezerano hagati ya leta ya Kenya abakuru b'intara n'urwego rw'abaforoma n'abaforoma kazi muri ico gihugu intara zitatu zonyene arizo Mombasa Migori na Machakos nizo zimaze gushira mu ngiro izo bemeranije Eroje Urika neza Nairobi Ijwi rya Amerika.
Dutandukire gisata c'impunzi ubu naho kivugwamo impunzi z'abarundi baheruka guhunga Uburundi bagana Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba kuronswa ubuhungiro no gukurwa makambi y'agategekanyo umurwi w'igihugu ujejwe impunzi mu kambi y'agategekanyo ya Sangere mu territoire ya Uvira wemeza yuko kuva umwaka wa 2019 utanguye umaze kwakira abarundi bagera kuri 38 abaza bahunga bemeza ko bahunga ibikorwa by'iterabwoba bakore gwa n'urwaruka rwegamye umugambwe uri ku butegetsi imbonera kure inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vidaste Ngabo.
Ninge za Sumani ni impunzi yahunze mu gihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka wa 2019 ari mu bamaze guhabwa ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko zimwe mu mpamvu bahunga igihugu cy'u Burundi harimo guhotegwa n'imbonera kure ndetse n'izindi zego zishinzwe umutekano.
Duhunga umutekano wacu tareba abona hagira inzu uhunga uba wumva ko atamutekano ufite maze kubera ko atamutekano ufite cuhunga ko ari abahantu urihishije hari umutekano urashobora kuba uri nk'iwawe ukumva abantu baje kuguhiga bamwe baguhiga ngo uje mu bantu babagwanye cyangwa ngo usubire mu bintu byo bidashoboka jeje naho zindi umugwanye mu Burundi cyende mu demobilizwa cyamaze kudemobilizwa naratashe maze gutaha mitira mu kazi k'igishoferi abapolisi bakama bangwanya gose n'abandi babahungu bimbonera ko navuye mu mugambwe wabo narawuvuyemo ngo ndiyo nkati je siniyo nkoye je turi kumwe ntangorana n'umuga je shaka kuja mu bintu bya politique kuko je shaka kuja mu bintu bya politique bageze kure je nundeke je nibere mutama ni nitekereze nirondere byanje ngo barampihita ndarabatije abagabo de gukunda bazi bava bamerera nabi cyahitamo kuhungira ino muri Kongo
gusa nubwo hari abaho bubungira muri uyu mwaka wa 2019 hari abandi barundi biganjemo abana abagore ndetse n'abasore twasanze inyuma y'inkambi y'agateganyo ya Sange iri muri territoire ya Uvira batubwira yuko bamaze icyumweru cyose basaba ubuhungiro muri Kongo ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ishami rya Sange ikaba itarabakira kugira ngo nabo bajye ku rutonde rw'impunzi nshyashya.
Kwaraje turi munzi tuna n'ubu turara hanze indwi zibiri ziraheze naye nazindutse guca agafaranga ndabukonosumira abana nca nsanga abari abo twari kumwe bamaze kubakira abandi babirukanye kubera atagira byangombwa rero n'ubure nari mvuye mu murima guca agafaranga nsanze bamaze kwakira abandi kandi cyari hanze n'urabyo mwafashe mwege mwakira impunzi zo mu Burundi
none umunsi bacyavuga ngo nidusohoke ngo ko tudafise sepeze kwati tete hungi icyo abo badukubita mwicyo tutati cyo tuzira ngo nitwaterameye amaho hasaba yuko bodufasha batwakire ngaha mu kigo turi impunzi twari dukeneye ko batwakira nk'abandi.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Sange bwana Frank Ngandu amya yuko ku munsi bakira impunzi zirenga zibiri zihunga igihugu cy'u Burundi kubera ibibazo byo guhotegwa n'imbonera kure ndetse n'ibibazo by'amakimbirane mu miryango bishingiye ku matongo. Frank Ngandu akomeza kuvuga yuko nta mpunzi bimu buhungiro ko ahubwo basaba impunzi zisaba ubuhungiro kwerekana ibyangombwa bya CPGR ndetse na Resepase bambukiyeho umupaka mu rwego rwo kuzitandukanya n'abagwanyi babo barundi baba muri Congo kuko bashobora kwita impunzi impunzi kandi atarizo ari aba barundi bari gusaba ubuhungiro ari nabo bamaze kubona ubuhungiro muri inkambi y'agateganyo ya Sange bose bahuriza ku kibazo cy'inzara ndetse n'imibereho mibi bahura nayo iyo bageze muri Sange uyu ni ningize Asumani
twebwe ko dufungura ngaha dufungura amagara amasinzi ayo magara mukuntu bahura babona ku munsi tujya rimwe ku munsi turiye rimwe rero ku munsi badusanga ubwo nubwo bugari turiye na kagari gapima nk'igarama zitatu kagari kangana uko kagapfunze rero kukagira umuntu w'umugabo canke n'abana dusanga ari ngorane kintu dusaba gusa twosaba ko iyo shirahamwe rikurikirana impunzi ko bo tugarukira ko bakaduha kwanze cya mbere na mbere injya bakaduha amazi imiti kwiye tukaronka imiti kwiye y'abana n'iy'abakuze ibyo bintu nibyo mbona twa dukwiriye kugira abaturage ko badufasha
gusa nubwo leta y'u Burundi itangaza yuko impunzi ziri kugenda zitahuka ku bwinshi ziva muri Tanzania mu nkambi y'agateganyo ya Sange monge monge ndetse na Kavimvira ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ntibwakwira batakiri impunzi zisaba ubuhungiro kubera impamvu zo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano Vedaste Ngabo ku bw'ijwi ry'Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo arakenuye tukivuga iby'impunzi abarundi n'abanyarwanda bari muri Uganda basaba gufatwa kimwe n'abandi baje bahunga bava mu bindi bihugu bitandukanye iyo hageze kuronswa igihugu ca gatatu munama amashirahamwe yitaho impunzi muri Uganda yasozerewe kuri no wa Mungu abavuganye na mugenzi wacu Ignatius Bahizi bavuze yuko badafatwa kimwe reka atugire ku muriri wino nkuru
ukurikije amategeko agenga impunzi akubiye mu masezerano yakorewe i Geneva mu 1951 kimwe mu bisubizo byo kurangiza ikibazo cy'ubuhunzi ku isi nuko impunzi ishobora guhabwa ubwenegihugu bw'igihugu cya gatatu hejuru icyo iyo mpunzi yakomotsemo n'igihugu yabanje guhungiramo byitwa resettlement mu cyongereza nyamara ariko ibihugu bikunze kwakira impunzi muri urwo rwego nibyo mu Burayi na Amerika ariko nabwo ukurikije umuryango wita ku mpunzi HCR impunzi zigira ayo mahirwe ni nkeya cyane ku buryo zitangana na rimwe ku ijana ariko aho bake bakirwa n'ibyo bihugu n'abameze bate Julian Nyeko umukozi wa HCR muri Uganda avugira mu nama
and make us to understand when we talk of resettlement why are they saying you cannot go and you can go resettlement is not a right we should not be fighting for it like it is a right
uje kurugiye ubira gatatu yo settlement ataliko nagire ndabazire yuko kumucereke nka settlement suburenganzira ico bita right si right site ubira ngo uronke ntuze uronke ikindi kugira gatatu ivyo babikora bikiye muri zo nzego kugira ngo bararewe kuri information wabahaye yuko ukwiza ibyangombwa bisabwa kugira ngo uronke ivyo intuze cyo kugira gatatu
ikindi yasobanuye nuko abakunda kwakirwa n'ibyo bihugu bya gatatu ari abo baba bafite ibibazo by'umutekano bikomeye cyane mu bihugu bahungiyemo hamwe n'abagore n'abana bahunga ibibazo by'intambara kandi batagira imbere n'inyuma nyamara ariko zimwe muri izi mpunzi ntabwo zanyuzwe n'ibyo bisobanuro
je kubwanje nticyanyuze kuko nibyo ndaze ko atari uburenganzira mugabo nimba atari uburenganzira kubereka atari uburenganzira kuri bose bavuze yuko atari uburenganzira muko gasanga hari hayandi ayandi manationalite izindi mpunzi z'ibindi bihugu bobo bavuga yuko bategerezwa kuronka intuze bategerezwa kuronka ubuhungiro aha no vuga nka Kongo impunzi zaho barazi yuko bateza kuronka ntuzi bateza kuronka resettlement igihugu gira gatatu kuba Kongo nibisanzwe ngo bari mu ntambara izwi mugabo uri kurabira basa kuvuga ko bafise intambara isumbi y'u Burundi nikimenyamenya nuko ubona baheruka kugira amatora kandi amatora yabaye mu mutekano ntangere nta kibazo cyabaye ibitandukanye n'ibyabaye Burundi mugabo bashika ngaha anyi bariko barashaka kugira gutanga ubuhungiro bugira gatatu ugasanga nabo bavuga yuko bafise uburenganzira bwo gushobora kuja mu gihugu gira gatatu ivyo roje ku bwanje ntivyanyuze
uteye ikibazo cya resettlement cyo donc cyo kujyana mu kindi gihugu kiratugoye cyane nk'abanyarwanda kuko abandi baragenda andi nationalite aragenda nk'abakongomani baragenda cyane twebwe ntibadukorere bien sûr nta tegeko cyangwa sinzi niba ni tegeko batanze byo nta wigeze abitubwira ariko ubona ko abanyarwanda batabakorera bavuga ngo nta tegeko ritaburu kuri rengaho cyangwa ngo kubona ukabona nk'umunyarwanda umwe yagiye gutyo ntumenye inzira yahisemo abandi tugasigara gutyo twagenda bakatubwira bati mwebwe ntabwo dushobora kubakira mbese ukabona hari ukuntu twebwe kuri icyo kintu badusigaza inyuma batadukorera nk'abandi impamvu ntabwo tuzizi nta nushobora kukubwira ngo akubwize ukuri akubwire ati abanyarwanda ntabwo tugomba kuba twarakubera impamvu izi n'izi
ibindi bisubizo birambye byo gukemura ikibazo cy'ubuhunzi ku isi biteganywa n'ayo masezerano y'i Geneve yashyizweho umukono n'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye wa 51 nuko impunzi zahabwa ubwenegihugu mu bihugu zahungiyemo cyangwa zigatahuka zigasubira mu bihugu zaturutsemo iyo ibyo zahunze bitakihari. Nibutse ko anari muri urwo rwego kenshi igihugu cy'u Rwanda gifatanije na HCR bemeza ko ibyo abanyarwanda bahunze byashize bityo bagomba gutahuka, ariko bamwe bakavuga ko bagifite impamvu zihariye zikibaretse mu buhungiro. Ignatius Bayizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Tugume ngaho mu Buganda ho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aheruka kugendere Kambiya na Kivale araba ingene abarundi bahahungiye biyungunganya abafise impamyabushobozi za kaminuza bashize hasi ubu badandaza utuntu ku makinga abandi nabo bararima bakongera bagafyatura amatafari.
Ikambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda uyinjiyemo ni nk'uko ba winjiye muri komine kanaka y'u Burundi. Abantu bubatse mu misozi itandukanye, abifise nabo baba mu bice bimeze nk'ibisagara bito bito. Muri iyo kambi abahungiye batunzwe no gukora ubuzi buto buto. Abagabo benshi usanga bari kubabumba amatafari yo kugurisha. Hariyo n'udusoko dutandukanye duto duto, ubunywero eka n'uburiro. Hari rero n'abandi bakora utundi tuzi nk'uyu mugabo afise abana batatu yahunze igihugu ciwe c'amavukiro mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 amaze kubona ko ubuzima bwo gutega amashi ivyo fashishwa n'ishya mu HCR bitamukwiye yigiriye inama yo kudandaza. Hazinduka mu gatondo agafata ikinga yiwe akaja mu misozi kurondera ivyo adandaza.
Ndangura imyumbati hawe ibitoki mu banyankore ndandaza n'intuza n'intore ibijumbu kimwe cyose muri make icyo mbonye kiri kuri murasiyo nico nkora mvuye kurangura imyumbati yo mu banyankore aha no kuvuga ndagiye ndayitonore namara kuyitonora ndayishyira mu mazi ninaheza nayanikire hanyuma nyende gushesha ndandaze ubufu ikiro n'igihumbi n'amajanane aha nkashobora gukora nk'imitwaro itatu n'igice atamvura iguye n'imitwaro nishobora kuvamo. Ibi birantunze ahubwo bintungiye n'umuryango w'abantu bangahe batatu nanje wa kane.
Uwo mugabo kera yari umusirimu yarize amashuri arafise n'urupapuro rw'umutsindo yamara yemeza ko yashimye kubishyira hasi byose kugira ngo ntahave ata umutwe ngo yibe kugira ngo atunge umuryango.
Oya nta kwiba usanzwe ushoboye kironka amaheru karonka gakinga amara kukaronka ukironka n'imitwaro itatu ku bande cyangwa ibiri urakora n'umuryango neza ukabaho nta kibazo na kimwe. Aha je nk'ubu ninze nunguka ko nk'umutwaro mba nakoteshe ahantu ho kurima umugore nca ndamuhereza ibumutwaro gakura ko rasiyo nk'ibihumbi bibiri ibihumbi umunani bisigaye akabihereza abakozi babiri bagakora na bukeye.
Uyu mugenzi we nawe akora akazi ko kunyonga imodoka bita taxi akoreye mu ibarabara rya Mbarara na Kivale n'igihe twaja muri iyo kambi y'impunzi niwe yadutwaye. Yagiye aratwiganira ingene yitunze agatunga n'umuryango wiwe.
Bo ni ukuvuga jewe nk'inyuma y'ukwezi hari igihe nshobora gusanga mfite nk'ibihumbi nk'amajana 200 rero byumva by'inyungu ku ruhande kubera twebwe tagisi dukora abadatavuga ntibaduhemba twe turironderera ku ruhande ikirenze ko nicyo tugira gute kuri vize mabado tumye nicyo turonka ariko tutagize tutakirose ukazagura ibihumbi 5 ugiye ibyo no kuvuga muri ayo 200 no kuvuga je nk'ukwezi kose nyine muri kwamba namuhe miliyoni cyanye ibihumbi 800 kugira ngo nanye 200 hagenda yabara n'igihe rero akazi kabura kakabura kubera turiha icyumweru giheze tukakabura hama rero ukazura vereza boss gusa bivura nibihe kaza vereza boss gusa kugira ngo akazi kagire gute kagumeho nawe uzuraronka ko n'ibihumbi 200 bivana n'amezi niyo tu
hari n'abashimye kurima no kugira ubworozi buto buto nk'ubw'inkoko canke imbata akarurira n'inkuyu
ibihumbi 10 ako ndabirya buno nyene deka gure mu nkoko yemo bikintu ikunguka zindi zitano mu ingurube ziragwiriye cyane usanga ari umuntu ufise umugenzi yakurunga ikintu duhiringi dukenya ukashivuga uti hakonda yajya buno nyene ariko ingurube imene ni inkoko n'indabata
ntagakoko kakagira
gakoko urumva mu bisanzwe uzitunze ntizitunga kugira ngo zitunge gusa
nubwo abakora bene ubwo buzi bubaye abanye ari benshi hari n'abandi bataragira amahigwe yo kuburonka. Uyavuye mu Burundi aheje kaminuza atahongeze nta kazi no gaya ico kampa
biraryoshe no kuri nakazi nka twese
umuntu akaronza ashobora kugakora
kuko ni bibi kwicara none wirigwe wicaye fetu cyusanga ari ibindi byiyumviro bindi bigutwaye gusumba nta kazi dukengera bra n'ubu twese urashaka kuba umufundi kandi atavuye bigeze wika byose tubyigiranga
nabo bagabo nico bahanura abandi kugira ngo bareke kwirirwa kumarigara banywa ibyayura mutwe canke baja mu buhombo
bitwinda kuyiba no kugira umuntu arabinyeneye kugura gahuza no nk'umuntu no kambi nta muntu kugurira impuzu cyane nka kugurira iki
nke akamunotera abandi barundi nuko bakura amaboko mu mpuzu bakarima canke bakihangira imirimo muri make bakareka kuvuga ngo tuzojya jewe ni duhaye icyo ntikirimo
Inakivara mu Buganda hari abarundi bahahungiye barenga gato ibihumbi 30 bari kumwe n'abanyekongo abasomaliya abanyarwanda abo muri Sudani y'Epfo nabandi byeklave ni inkuru Kigali ku bwijuru rya America
Banywanye bakunze bijuru rya America mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mugi mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,375, 9,685, 9,815, n'9,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turava duhana gahindukira ku imbere ko tugahana ngende ndabibukije muri make ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame kuno wa Mungu yaraye abisikanije mu kibanza cyacu mukuru w'umuryango umwe bwa Afrika na mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah El-Sisi Abdel Fattah El-Sisi yavuze ko azoshira ingufu ku bibazo by'umutekano bihanze uyo muryango Perezida El-Sisi na Kagame babisikanirije mu nama y'iminsi ibiri yatanguye ejo kwa Mungu ku murwa mukuru wa Addis Abeba muri Ethiopia ibazo bitegekanijwe kwigwa uno munsi kuwa mbere na n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 55 bagize uwo muryango harimo inagurwa ry'ibisata bimwe bimwe by'uwo muryango hamwe n'ikibazo cy'umutekano ku mugabane wa Afrika Muri Amerika naho leta ishobora kongera guhagarika ibikorwa ubugira kandi mu gihe ikiringo cyatanzwe na Perezida Donald Trump ngo abashinga amateka bazowe bamuhaye amafaranga yo kubaka uruhome giherana no kwa gatanu w'inondwi ibikorwa bya leta byahagaritswe iminsi 35 murabyibuka mu kwezi guheze kwa mbere kubera iyo mvu nyene amafaranga yo kubaka uruhome ku rubere rwo mu manuko Amerika ihana na Mexico aracaharirwa kwa gatya abashinga amateka Perezida Donald Trump pasaba imiliyaridi zigera hafi kuri zitandatu abatavuga rumwe nawe bo mu rugambwe b'abademokrata bakavuga ko biteguye kwemeza amafaranga ariko azoba ari munsi cyane yayo Perezida Donald Trump asaba Korea y'Epfo na Leta Zunze Amerika mwavyumvise mu ntango ya no makuru barasinya amasezerano y'ibanze ejo kwa Mungu yongereza amafaranga Seoul izo riha kugaba abasirikare ba Amerika bari muri Korea y'Epfo Korea y'Epfo izo riha miliyoni z'amadolari zishika ku 1,890 muri ayo masezerano izishika miliyoni 60 nayo yiyongere kuyatanga uko umwaka uheze mwakoze rero nshuti bakunzi kumviriza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yakoze Macbile ya Biro yegeranije amajwi hamwe na ingenieur nashwanye twaje muhinga bw'ivyuma naje Diane na hazino ngire ndabahe isango yejo nkaho twahereye muranirwe mu banyi no mu vyanyu tubasigiye kano karirimbo kijwi rya Amerika
igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu ijambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwisi ry'Amerika radio isi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Yeah.